Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 2024 ukwezi kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya gatanu Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Aba bantu bafatwa usanga ari ndongozi hanini zigezwe umugambwe ugasanga ku bisanzwe bagasanzwe bafite n'ibibazo n'ubutegetsi bwaho basanzwe bafite n'ibibazo na ba musanteri kubera bafise imigambi yo kugerageza kurara ko FNL idashobora kuvugwa.
Nieme Magera, umuvugizi w'umugambwe FNL uyobewe na Gatongwasa atera ivyatsi ihagarikwa ry'abanywanyi b'uyu mugambwe rimaze iminsi rivugwa muri komune Nyarusange intara ya Giteka iturukamwo bamwe mu bahagaritswe bamirira kure ko abafashwa ari aba FNL bayoboka Gatongwasa. Turabigaruka ko mukanya. Nongere ngire mwiriwe nari ndabice ku masonga mukanya umugambwe FNL uyobowe na Gatongwasa umenyesha ko abanywanyi bawo bagera kuri 17 bo mu ntara ya Zagitega na Bujumbura batawe muri yo mpi muri no misi itati heze. Umuvugizi w'uwo mugambwe Eme Magera mukanya abwiye Ijwi rya Amerika kwiryo hagarikwa ry'abanywanyi w'umugambwe avugira ari umugambi leta ikomeje wo kuburabuza ibikorwa vya FNL ya Gatongwasa yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edigwema.
Turabyemeza yuko aba bantu bafatwa usanga ari ndongozi hanini zigezwe umugambwe mu rwego rw'intara cyangwa mu rwego rw'amakomine ugasanga ku bisanzwe bagasanzwe bafite n'ibibazo n'ubutegetsi bwaho basanzwe bafite n'ibibazo na ba musanteri kubera bafise imigambi yo kugerageza kurara ko FNL idashobora kuvugwa. Gitega bafashwe ejo, hari abandi bafashwe mu Gatumba batandatu, hirya y'ejo hari abandi banyurujwe muri Birare hamezaga nka Shimimana Matusi yanyirijwe ku murango arasanzwe azijwe umugambwe.
Amakuru atugeraho nuko abafatiwe inyarusange ngo bashobora kuba bazira ubwicanyi bwakorewe aho hantu inyarusange. Ibyo ngibyo mwebwe mubivuga hiki?
Ibyo ni bibiri bisanzwe ubutegetsi n'isi yose buragerageza kwigobyora bukagerageza gusogubwira isobanuro. Ubutegetsi bwo nyene harimo igipolisi buvuga yuko uwo muntu yatewe n'abasuma. Urumva rero ukundi bashobora guca bafata iby'abasuma bagashagira bagafata indongozi za FNL nabo karere kandi bavuga ko ari abasuma kandi aba FNL atari abasuma. Abo ni barundi abo basuma mugandi bacu baza gufata aba FNL.
Kuri mwebwe se musanga impamvu abayoboke banyu bakomeje kwibasirwa bafungwa nk'uko mubivuze bamwe bakanyuruzwa impamvu yabariye?
Impamvu ni gusa kukubera mu Burundi inkuru nziza ngo agume ari ku kibuga cyonyine FNL FNL iguma ari uwo mugambi wonyine uhari. Ukuvuga ko bakoresha ingufu zose, bakoresheje ubwicanyi, bakoresheje kwangaza abantu uburyo bwose bushoboka kugira ngo umushinga mateka agatorwa ntasubire kugira politike. Mbere migambi tuzi ubutegetsi bwateguye ni ukuvuga yuko bakene yuko umukuru mugambwe mu kwezi kwa kane niburi buri tariki 20 akaba yazimanganye bamwishe nande bagakora ikirobere bakavuga yuko noneho habaye ibitero muri za Bujumbura muri za Cibitoke Makamba ati noneho we yaguye muri ibyo bitero cyangwa niwe yari nyuma y'ibyo bitero. Ibyo rero n'amakuru dusanzwe dufise. Urumva rero umugambi uhari bagomba kugerageza kumara gufata izo ndongozi zose zisanzwe zirongoye abandi na cyane cyane mu gwaruka kugira ngo FNL abantu bose bagire ubwoba FNL izimanga.
Bwana Eme Magera, ibyo muvuga mubifite ibimenyetso?
Ibyo tuvuga turabisize ibimenyetso ni ukuvuga yuko turafise abagenda mu manama baratubwira bakatubwira amanama aho yabereye. Uretse n'ibyo turafise ibindi bimenyetso simusiga byerekana koko ibyo bintu byabaye abo bantu babahari. Mbere usibye n'ibyo bica byerekana n'ibyo baba bakoze muri izo nama niho cyatangwa kuza harafatwa abantu ku bwinshi. Ibyo byumvikana ukuntu mu minsi nk'itatu hafatwa abantu 17 iyo mbere. None ibyo si ibyemezo ko ibyo batubwira ibyo amakuru tuba dufise ibyo tuba twumvise ibyo baba badufatiye niyo rero bica bigaragara. None wumva ibyo bintu tutubyemeza gute kandi inganda ziriko zirafikira?
Bwana Eme Magera, umuvugizi w'ishyaka FNL iyobowe na Gatongwasa, turagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tukiri kuri iyo nkuru nyene umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana yavuganye na mstanteri wa commune Nyarusange aho abayoboke ba FNL 8 bafashwe ku munsi wejo ahakana ko abafashwe ari ba FNL ya Gwasa Ferdinand Nkurikiye arongoye commune Nyarusange asigura ko bafashwe arabagizi banabi
Jewe ndabibeshije cyane bo yuko abantu atari ba FNL yamasoho bari karakora uwo bikeze weze cyangwa uwo batanze ko inkuru arafatwa kugira ngo yigwe ko amatoho nuko umuntu yaguye mu ikosa cyangwa yikezwe ntibaca bashobora kuvuga yuko ngo uwo muntu ngo ari umuyefuneri kuko umuyefuneri ni umuntu nk'abandi ni nk'uko umuborona cyangwa umusenidefudide cyangwa undi w'umugambi wundi n'abarundi gusa uwo muntu weze yihetswe yuko ari muri izo nkozi z'ikibizi zatandaguye inzira karengane uwo muntu wese arafashwa kugira ngo akagirwa ko amatohoza
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye kuri uno mwanya igipolisi c'u Burundi caraye gifashe ubutari bushotse mu gihugu c'u Rwanda bwafatiwe mu modokari yarimwo abasore babiri baturuka mu ntara ya Ngozi ivyinshi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ubwo butare bwafashwe bugizwe n'amabuye ya coltan apima ibiro 119 hamwe na casterite ipima ibiro 55 n'inusu Aya makuru dukesha urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo komisere Jacques Nijimbere avuga ko iyo modokari yarimo abagabo babiri abo bose bagaturuka mu ntara ya Ngozi abo bagabo babiri harimo no ariko aranyonga iyo modokari baciye bafatwa n'igipolisi bace bashikirizwa parake ya Kirundo kugira ibandanye amatohoza mu gipolisi gicungera imbibe ku mupaka wa Gatse nyinemba ugabura Burundi n'u Rwanda babwijwe rya Amerika ko ubundi butare bwaheruka gufatirwa kuri uyu mupaka hari itariki 9 z'uko kwezi kwa kabiri uyu mwaka icyo gihe hafashwe abagabo batatu muri abo batatu babiri bari bambariye impuzu ku butare barondera kubwambutsa umupaka mu gipolisi gicungera imbibe ku mupaka bakavuga ko ubwo butare bwari ubwa casterite bupima ibiro 52 igipolisi kimaze kubafata baciye bajanwa muri parake aho bumviririjwe umushikiriza manzi yaciye abashengeza muri sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo urubanza ruca ruburanishwa ikibiriraho umwe muri abo yarejejwe na sentare ku cyaha bakurikiranwa ko co gushora ubutare mu mahanga batefitiye ruhusha babiri nabo baragirwa n'ico cyaha abo bagiriye icyaha bakiriwe umunyororo w'imyaka 10 no gutangira hamwe ihadabu y'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ku nshuro ya kabiri ubutare bwafashwe mu mwanya umushikiranganji w'intwaro y'hagati mu gihugu yari mu rugendo rw'akazi mu Kirundo Pascal Barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganji yiyemeje guhagurukira rudandazwa rudaciye mu mategeko
hari abantu kubera bari ku mupaka biyumvire ngo bazorya bagize fraude bagaca bareka gukora ubu nta fraude izoshoboka tugomba twese hamwe tuvira asirimu mbere mu minsi ya vuba tugiye kurungika n'abavuye Bujumbura mu bushikiranganje baze bafashanya na administration tugire journée témoin ngaha tuzofata ki minsi ngingahe torit contre fraud dufata aba fraude
umushikiranganje barandagiye yashize kandi ico gikogwa mu minwe y'abarundi bose
genda mumenye ko ibintu by'igihugu ni by'iwawe ni byo mwene gihugu ni byanaka si vya mustande z'ya uwo muntu abikoze mufate Nizo vuye ngona buzombarira sivyo uracu telefone niwumva bura matari wamubwiye akavuga ati ntacho ndagufasha ivyo bintu bireke mustanteri nawe yavuga ati jewe ivyo mbere ntumbaze bura matari arabizi uracu telefone niwumva bura matari wamubwiye akavuga ati ntacho ndagufasha ivyo bintu bireke mustanteri nawe yavuga ati jewe ivyo mbere ntumbaze bura matari arabizi uracu telefone
kuri babiri bafatanywe ubutare kuri uwa kane hiyongereye ko umukenyezi agira gatatu yafatiwe ingozi Umushikiriza manza mukuru wa parake ya Kirundo avuga ko yamaze kubumviriza bose uko ari batatu Gerard niyo kindi arongoye parake ya Kirundo amenyesha ko dosiye yamaze kuyirungika muri sentare parake ikaba irindiriye ko sentare ihamagaza urubanza ruyihuza nabo yashengeje mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze no mwanya nawo no mwanya wahariwe agakino muri kirukuri
Muri kirukuri. ati
sa
ko byose cyari gashe ko naherutse ujyamye ruhande yanje
ya navyutse kire
bika none koko mundaba nibiki kiski ya
nako ndakuraba usinziriye nka kabebe
ko
she tu ne peux pas imaginer à quel point t'es belle quand ndagufise gashe uruwanje Je ne peux même pas le réaliser.
Merci beaucoup. Je suis un peu plus jeune.
T'inquiète pas, ma belle. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis
un peu plus On se n'y a qu'à y mouguitan.
Qu'est-ce que tu crois?
C'est non pas ni chon au poc.
Qu'est-ce que spécial, eh, chef?
En tout
cas. Eh, go from. Je vous carré l'autre qui hérite. Mougaure, le gant chotti ange. Haline, j'ai agora. Oumoule, tourihan. Eh, d'ange, d'akougi.
Eh, cachan, d'akoussabti. Eh, cahou, comme je vous. Eh, zingen, n'y change.
Ragenda, ok, ok. Eh, go from. Fondrissole, oui, ravi. Il n'y a qu'à java.
Chéri? Yo 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 yo! Tiens, qu'est-ce
que
c'est?
C'est un peu comme ça. Yo 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 Je vais te casser, je vais
te faire. Je vais
te faire. Je vais te
faire. Je vais te faire. Je vais
te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire.
Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire.
Je
vais te faire. Je vais te faire.
She, fini tu caro kany. Pika viara hezi.
Tu bjiter. Eka mana nari kubo ant, nari kuba hogote.
Fini? Kwe fi umvuga ni biki. Ari korere kubitangu yi. Kubzi yodosi. Nikanda kubiri kien.
Iki iki.
Mugi waluzi ko kige nari mfunzo.
Sa.
Tu kado funga ina chondo.
Eh?
Eh go from.
Eka kumgiru chamu himbi.
Anzu indire she.
Oh,
indire nda kubiri. Uri bako na gumanda kubwira ko atacondo yotugurira gafe nkige
reka shashiririka erega woni mbu ufise umutima mwiza ntiwibaze ko nabandi bose ariko bamedi ha
she umve ndakubwira je chondo twaravuganye natashatse kubimbwira eh jiwe ndi convinced atariwe ahubwo je numva twogenda ku gipolisi tukabura ukuntu twumfunguza vraiment
sa
ego vraiment
utiki
urya numu innocent en fait il a été piégé nuko ataguye mu mutego
She,
ça
va être une délégate. Namon, on vise le goût de mon yang.
Hemme, oh, y'a nous coup. Tell me, vous me chogitant.
Yo, mané, ange, Sandra.
Vamos ali dar aquela que se mexe com a gente. O que disse?
Fude. O pradim. Quando me agonizou ali, uma baia, uma moça, eu sou o cara da Nádia.
Não, Mugabo nawe isuka make muhuguwe ntuyamari eh nyamba kwibagira imisozi dusenya gura tuca kuyavoma kandi amazi yose sutange nangana
sha natwe bikambi impunzi turayibayemo nabi kwera
niyacyane
tugire kuburira asiyo tugire n'ukuri namazi yo gushira ku munwa
kasha ureka ndakubwire gafunde sha utarabona ubutsima bwo mu buhungiro sha Nakawone mali umuri.
Kare 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 kare.
Namako, sha. Ewe,
kumengi sabuni kwa
mbuya. Sabuni dhahari nuhugi likibatsu. Masha, ewa ya wina niwe kumesi.
Ya?
Eko.
Urafisi hindi sabuni.
None kutangara.
Sha. Urabutagie kuhibi bintu by'abandi wa muhungu.
Niba kubera. Ninora nababagezwe bazimpa.
Ya?
Eko.
Jepayin.
Basha.
Eko. Nora.
Basha. Etu nachi hajya kuri restaurant umoja.
Eh.
Bacha barazima. Eko.
Ndatangaye kweri. Wishwa.
Naje narumiwe.
Eh?
Narumiwe.
Ya. Hewe. Sha, kabu ndaba nyabugo. Twemo turabishira muko batari kweri.
Rekareka ngese. Ubwo bani bo bimuhunga.
Sha, tukaja ngaho sha tubinuba. Tukagiriza ngo no banyura ucuke mwana tubabeshe.
Kandi byose kubera bitwi. Wewe nubona kuri ya manza kututsimiza bya he.
Rekareka.
Ubwo mengo ni miti yari yayiduhusha.
Sha, oya. Imiti fusa. Hereganya muhimbiri jenesha ya dufatia kutukwa.
Umuhimbira la huu.
Hegele ya shatiri muluha gana la kuja mwana yari ya zimbi.
Kuja mwana, shako.
Acha dufatira hosha kukira katukupti.
Nano tufa kukiru kukwa babu kize. Tumpa kukuli kila jinaamu. Kumpa kani uze. Nano kusha munu ubgenge. Ngoto wanda tukwe yumfi.
Katuwa ikuwa jwanyo. Sha. Mugani wawo. Uka wani uri mishu kwa anchi.
Mana yanje we
sad
ahanyine ni wewe
nje we basha nabashwaye mu
yego kwe none we uri ino
yego ndino nyine shama yego
aje we nakubaza itari mugereko none baguhaya gakoko
yego shareka anaziye ko wango yego
utsubirayo akazi nako
kazi karaheze shama iriga bari bampaye kontra y'umwaka
Ika kumgira hiyo.
Basha, ahanyene kontra ya heze, bandungitse. Eko.
Sha, pole kweri.
Aya ntashe.
None washitse ryari gahiyo.
Ahubona amazi iminsi ibiri ntashe hiyo.
Iminsi ibiri?
Eko.
Ariko uri umwana mu bisanzwe.
Oya.
Ukaba utari bwatse kuturaba.
Oya, sha. Ariko sinari bwaro nk'akanyu, urazi ko ntureka kuza. Urumva, sha. Nasanze gikana ari mu mawasi wasi yo kurondera visa. Umva natezo kuja ndamuherekiza nyine.
Papa Junior?
Yego.
Agomba voyage?
Eh. Ntabyo waruzi?
Ikanukuri. Ntabyo twamenye vraiment ivyo.
Urumva? Hari université yo hanze iruka kumuha bourse. Ubu rero ari mu myiteguro myinshi agiraje kwiga.
Oh.
Yego.
Umva rero gakuru kete.
Eh, oya.
Ahubwo félicitations sha. Ndibuka ingene kuva kera yagumye yifuza kugira specialization. Kandi ngo yashaka muri pediatri?
Eh, yo, yamyakunda honye.
Emwe nagenda vyige rero. Nibazo hava tuvurira abantu.
Eka shamaritse.
Eh, none kumenga ni mutyoherere.
Ubonagiye akansigaje nyene. Jewe nzubigenza gute?
Eka shagende yigire.
Ako gashamaritse. Umva nzotunga umuryango gute je nyene nakazi na uramfise kaheze. Ako anona kubigiye ku ngo.
Eko ndumva ni ibintu bigoye. Ariko na urumva ko iyo opportunity atoyigisha kame.
Naramusenga senze ngo bihebe yarandahiyesha.
Oya, Imani ndabibona sanza no kuri ntiyoheba.
Numva ubwo.
None gikano kame mise umwana muto. Cyo ndatsiko yafashe ingingo yavyimviriye.
Na ukuntu abishuhi. Ntashobora kubiheba naho ugira gute.
Cyera. Oya, oyi Carmen ntana kime no kuri. Tekana. Nini nibazo muhamahera make ya boss?
Bazo bahudufaranga dukesha ntakirimu. Ntanarase yova mu frere.
Ntacho muzuba murahenda henda. Mukurindira ko agaruka, ha? Reka shagende yigire.
Ako? None gasha.
Mbe. Nanje nagiye ngaho ndagutera inkuru, nta nuko kubaza icu fata.
Oya, twadukumburanye.
Reka ndawe ko hari ikintu dusigaranye muri frigo.
Hewe! Ahubwo cuzanya ubu ndakubaze ko amaze gushikura ubwo. Ah! Ashama iza mu rugo.
Ashaka ashaka sinu.
Mbega yeme ngo sora ngo hari ico ndonkamwe muri ribozwe ngo nibiharage ya. Buki si ibintu biteguza basi. Iyo nkabimenya kare nari kuziganya. Yamara kuri mane kubuza kuri marimo.
Mbega mama ko widoga nk'umukecuru wo muri rimwe nibiki. He?
Eka data wanje sinidoga ndiko niyagira natuno duharage twanje naho twabonye.
ibiharage bisigaye bivuga dekanye zaba bivugisha numve ko bivuga
urakora twangaga gaso ingo ingo vyirabira ugira ngo ndiko ndabeshe ingo wirabira ogira ngo uyu munsi uraza kumbaza bimunyugumumbaza ngo mama ntanjya mama zanivyo kujya hoba reka ndakurahi
reka nitorere ningoga hanyuma nawe gumubiyagisha ko kubishira kuziko ningoga twajyama kare
bitore wewe niwe ugifisa amaso akibona naho jewe mbona narahumye no hafa ntori byaboze gusa
ntaraje nakare wahora ubitore ariko hingengere ningoga nje kuzana amazi yo kubitekesha mbona bwije no kwi
None kamwana ahantu bona kwisegenya byatuzaniye kigoyi kitazohera vuba ariko mana ya
nawe mama wihebura ningo kabisa wamaze kubona ko wapfuye ubunyene humura ntacu zoba kandi wibuke ko atawutanga imana kwihebura
aho ntebura kamwana nje gasore we ntubona ko naho kurima hatazosubira kuboneka kubera bya bihongo byose byamabuye byasegenyukiye mu mirima yose
Ego narabibonye kandi naco tugihindura ku byabaye ariko tekana ntacu zoba
Nimenya niyo ntinegura Kimwe wombenya gusa nuko gusubira kubona umwotsi muri uno rugo ari rijoro gusa kuko nta kindi kintu citwe cyo kujya na kimwe isigaye muri iyi nzu wabyumvise
Jewe mama sinihebura kandi nawe ndakuremesheje Ni wishime wishimirize kwa mbyaye jewe gasore umusore w'injyamunyu
Ego ma none ka wibaza ngubwo busore bwawe sindawureka ko ndabubona ubwo bwo nubwirije ro nyene
Erega mama nawe nkengera ngo ndu umwana ariko ndafise ubwenge kandi bwo gufasha umujyango
Ego mama w'umukondo uragerageze mugabo ugumane kumuzirikanyiko utuduharaga rutwanyuma muri iyi nzu inyuma yatwo ari kwitegurira guhera gusa
kura mu mutwe guhera nta birimbo ko wandose nzokira imitwe yose ibaho ikinzara ntasho kizotugira nkiri muzima yego
warimye hehe uzosoroma imirimo itahuye nisegenye
waroze kwaje ubona mbyuka ngenda ko mangiye kuyayata
ariko gasore wawunda tamenyara gutwengara yawo ngiraho warimye data wandi nzoje gusoroma Ingora ni hari rero gasore nuko nzoguta muri iyi nzu utagira ukuraba nanje ntazoronka kinyegeranya nagiriye mwitire
umva kandi mama humura we nubize ko twagiye hamwe nurunganywe tunganywa tugira ishira hamwe cy'uburofi
ubwo bwo ni umwe muja kurira mu kabare ibyo sino byizera kubona atakintu na kimwe gisigaye mu murima kandi nari nararimye ha nakambaro kibara sinkubesha ese ukuri marima wari wararimye yeme
wasi nakubwiye ko amahera ari hazova muri iryo shyira hamwe ry'uburo by'imama
erega amahera mwananje naho twahora dufise aho dusoroma twayakenera uko urabona nta kunyu nta sabuni nta mavuta yo gukaranga utwo duharage urabona ko ivyo vyose twabironka dushoye ivyo twarimye reka nukwiyambika tukiyambika none ubona tugiye kugira iki
humura ntacho sindi muto kandi sindi kijuju umutwe wanje wiyumvira kure kandi migambi rashe rero nije mbikwemereye ko atawuzokwicwa n'ikigoyi tugifise amaboko yo gukora
ko mama wanje kubinyemeje ndavyemeye kenduza nayo mazi dushire kutu naye ahande kamwana umuhero wiso wadushwayemo
kanyaragase
Ubu naho nikakanya tubasomera zimwe zimwe mu ntererano mwashikirije kugice geruka ariko nkuko vyama reka tubanze tubibutse akabazo twa twabajije ubuheruka turumvise ingene umufasoni kazuba ahagurutse akanka yuko yindi mpunzi mugenzi we arenganywa iyo nyifato muyivuze kwiki mbega hiwanyu abantu bameze nka kazuba boba bahari tanga karorero Duhere kunyishu ya tanzwe na ndagije imana Thierry umunyeshu yo kuri lisegi hamagara Nyishu ati umufaso ni kazuba ndamushigikiye cyane ategu cyane no ngahe iwacu mu kibano abameze nka kazuba barahari atanga karorero ati hari umugabo w'umutwari kararenganywa hanyuma hagira umufaso numwe arahaguruka ariyamiriza ko karenganyo gafatiye ku moko aributsa abantu yuko yabumuhutu umututsi cyangwa umutwa twese turi bamwe twaremwe n'Imana imwe Oscar cyo yishakiye wikarusi gitaramuka yiga kuri college communale Murenga yagize ati ku kibazo mwabajije kazuba yerekanye ifato nziza cyane kuko yerekanye ko atamaca kubira kiri hagati ya moko yose ngo nk'iyi imfashanyo ziko ziratangwa na kuraba naka ngo amezuku canke kuriya bose bababangana ati nayi wacu byarabayeho aho habonetse umuntu yavyifashemmo nka kazuba ati hari kwa muganga bicaye ku ntebe batonze hama umuganga araza araraba asanga hari umukobwa araho mu batonze bazinanye aca aramuhamagara amubwira ngo muhikaye yandike uwo mukobwa yamwishura ati banza wandike abashitse kare kuko woba ubarenganije ati muganga yatewe n'isoni n'akantu araheza aca ahera ku murongo Kisi yabanye nkunda w'imuyinga nawe ati nyifato ya kazuba n'ukuri ni nziza cyane kuko ari umufasoni wibanga kirazira ko hari umuntu yorenganywa wumva canke ubona ngo winumire ati na je w'ubwanje byarashikiye umunsi umwe ndi ku rugendo kwikinga ngirisanganya tugongana n'uwundi muntu nawe ari kurindi kinga baca bashaka kumbeshera ngo ni je ndi mikosa kandi atari byo bashaka gushikira uwo wundi kuko yari uwo gatumbi wabo hati havamwe umuntu umwe muri bo aranka ko bandenganya ati uwo muntu rero yanshigikiye ndamufata nka kazuba turashimira mwebwe se mwashoboye kugira cyo mushikirije ukibazo twabajije dusaba nimbabazi mwese abakunza muri kuri mwashoboye kutwandikira kumbure ndushobore gusoma ubutumwa bwanyu suko twabirengagije ariko nuko akanya ariko katubanye gato aho tuvuga nka nimbona Chris wo mu ruyigi ku mutumba vumwe aragira ati ndakunda cyane igikino muri kuri kuko kiradukundanisha navu dasangiye ubwoko ati no hanura mbere abantu bacyumvira kuvyamoko ko bo kumviriza igikino muri kuri basande ne manira kiza imwaro muri komine nyabihanga Jackie Twizera Migisha kuri Ekofo Nyamurenza Kwizera Nono Noel Ibururi kuri Université de Grand Lac Kiremba Juma we Muyinga Felix Gitega Abel Nkurunziza w'Ingozi Kiremba Fabiola niyo yitungiye w'Imuramvya Imbuye Donatien w'Ikarusi Darlene Ibururi mu Rutovu n'abandi benshi tutodondagura ngo duheze ari kubona ho rero mutega amatwi akabazo kugice muhereje gukurikira kuvaho wa mwana ari yazimiye agarukiye Funderi na mugenzi we akenge kagarutse basanga kumbure bimwe byo kwikeka abanyabugo ni byari bifisi fatiro wehe ubwawe biguhaye ikihe cigwa n'umunyene mutwandikire urumwe kenero zanyu kuri 75 888 905 50 cange naho murungi kutuma bwanyu kuri 61 99 Likariyo tuangize tubibutsa kucarigije amaje na 88 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze nawe butaha
Carigikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri hajijwe rya America imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolentia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri radijwe rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Hejuru ya Amerika amukanya turaza guhana gahindukira ariko imbere ko dusezerana ndabwire muri make ko abanyeshuri mu myaka ya mbere muri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ivyigwa kuva kuri no wa gatanu ica biteye tubatumire kugikurikirana mu gihe c'isaha imwe n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi mu makuru ijuru ya Amerika ririko rirabategurira yakoze Innocent Kimenyi yaturukanije kino kiganiro yakoze na ingenieur bari kumwe Diane Nahazwe twari kumwe kuri micro murano makuru ndabashimire ko mwashobeye kutwumviriza naho ubutaha.